Kwisoko. Kwisoko ni kiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradio Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance.
Mu bihumbi 2018 bagitangura kwigisha ivyo gukinjika hari abanyeshure 35, ubu abanyeshure bangana 45 biguwa mwuga mu kigo Oasis of Peace cishira hamwe Maison Shalom ikigari mu gihugu cy'u Rwanda, mu gihe iryo shira hamwe ryaraye rihimbaje imyaka 28 rishinzwe. Urunani rw'ibimenyesha makuru rwashimye kuvugana nabo banyeshure abigisha babo hamwe n'abajejwe izo nyigisho muri iryo shira hamwe. Muri kumwe na Emile Nibasumba mu kiganiro ku isoko cyo kuri uwa 30 gitugutu mu 2021. Ndabahaye ikaze. Bagizwe n'impunzi z'Abarundi, impunzi z'Abanyekongo hamwe n'Abanyarwanda, bose hamwe ubu ni 45 abo bakurikirana ivyigwa byo guteka mu kigo Oasis of Peace cha Maison Shalom. Ivyo vyigwa bitunganije gute? Mugenzi wacu Beni Axela Kana wa Radio Inzamba yarabikurikiranye.
Ahasanzwe hari icicaro gikuru c'ikigo mpuzamakungu Maison Shalom mu karere ka Kicukiro mu gisagara ca Kigali, niho higira urwaruka rw'imiyabaga y'abasore n'inkumi bagizwe n'impunzi 32 z'Abarundi, Abanyarwanda 6 hamwe n'impunzi z'abakongomani 7. Bose bambaye umwambaro uranga uwo mwuga wo guteka. Aho bari mu gikoni bariko barimenyereza gutegura ibifungurwa bitandukanye. Nahigwa Gervais ni umusore w'umurundi yapfuye mu ikambi y'impunzi ya Mahama iri mu buseruko bw'igihugu cy'u Rwanda. Amenyesha ko ubumenyi amaze kuronka naho atobaronsa akazi wenyene yo kwikorera.
Twize uburyo bwishwe guteka ibijanye n'amasose, turiga uburyo bwo guteka inkoko, turiga ibintu by'imigati, gutegura imigati n'amakeke na biswi. Ubundi ibintu twiga ushobora kutabona akazi wewe ubwawe ugakora ibyo wize ukihangira imirimo ku byo wize. Hari gihe twumva ibintu by'umwuga guteka tukumenga ni ibintu bigayitse cyane, ariko ubu nasanze ari ibintu bitunze abantu benshi.
Uwa Mahoro Pelagi mwigeme w'umunyarwanda ariko akurikira ivyo vyigwa. Ati kuva ntanguye kwiga guteka ntabwo babwa kazi bazanga ifise.
Mugihe nari naraza hano numvaga yuko bidashoboka, ariko kugeza ubu ngubu nifitemo icyizere yuko hari ibyo nabasha gukora byafasha no mu buzima bwanjye bw'ejo hazaza.
Umwigeme yavuye mu ikambi y'impunzi ya Mahama na Deje Radukunda arashima izo nyigisho kuko ngo bari guhava bagwa mu ngeso mbi kubera ubukene no kubura icyo bakora.
Ndashimiye Meze Shalome ukuntu yadufashe ikatuzana ngaha kwiga, ko itadufata natwe tuba tumeze nabi, tuba twabuze icyo dukora tukavamo abandi bana badahesha agaciro ababyeyi babo, kwego bava tujya mu yindi myuga mibi dushakisha amafaranga ukundi.
Fred Ruzindana umwe mu bigisha babo yemeza ko umunyeshure asohoka iryo shure ari kigwanirwa ku isoko ry'akazi.
Niki cyatuma ngiye boss naguha akazi? Icyo ngicyo nicyo twege tureba tukagishyiraho ingufu zacu zose kugira ngo umwana ave mahanga bavuga ati niwe dushaka. Iyo barangije kwiganga bajya muri stage, abagiye muri stage ntabwo bagaruka, ntabwo basubira mu nkambi. Tugire ibintu twita guest speakers, azo umushyitsi ubumenyereye muri carrière akabereka ukuntu yatangiye, kuko abantu benshi bari muri industry turimo batangira hasi. Ubu ngubu aho bageze ni abantu bifitiye icyizere, bumva yuko utamuhaye akazi wamugiriye neza kuko nawe yakikorera.
Iryo shuri risanzwe rifitaniye amasezerano n'amahoteli yo ku rwego rwo hejuru ari ku rugero rw'inyenyeri 5. Iyo abo banyeshure bahejeje ivyigwa niho baja kwimenyereza.
Ariko ari ishuri ibibazo vy'abagenzi bacu ba Television Renaissance Joanna Gwiza ashinzwe gutumatuma nako mwishira hamwe Maison Shalom ntakekeranya kuwo mwuga wo guteka uzofasha kwibeshaho abariko barawiga.
Icyo twifuza cyambere nuko ubumenyi bigiye hano bawutwara hanze, donc bakajya kwikorera bamwe bakazakora mu ma restaurant cyangwa bamwe bakazafungura na restaurant zabo kugira babashe kwibeshaho no kubeshaho imiryango yabo.
Iruhande y'uwo mwuga wo gukinjika, ishira hamwe Maison Shalom risanzwe gigisha impunzi z'Abarundi umwuga wo gukora ibirato, umwuga wo gushushanya n'ibindi. Aha akaba ariho tugarukirije ikiganiro ku isoko cyo kuri uwa 30 gitugutu mu 2021. Emile Nibasumba nije nakibashikirije, ndabakengurukiye mwese mwaduteza abiri naho ubutaha.
Cyari ikiganiro ku isoko.